Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Niweneza nchuti muteza matuku igane uvijeju ugi Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukinya Gwanda, tulikumwe muigane uvijeno gene kerezo ugea chumi na gata tukwezi kwa ndugi, muri wina chumi nindugi, mwesti ya chumi numunani, mulikumwe na Joy Diani na Hazwe, dongo igane uvijeno mganya.
Nuko uchusa angana hapa vugangu watu hain, haza koro, higo wana watu watu razitu hawa ziha wana watu mzacha. Hanu hilo kakarenda kukurisha katongo, hanu uchavura, hanu zitu watakia wana wakamua na mama gujafisa kanoti.
Uyunumwe mwanyagi ugo mwini komune ya mata na inhala ya bururi mu Burundi anegura kamwa na wama makibo nekeje mitangwa jibitungwa liherute kwa mwriyo nhara vizari vigenewe kuronghawa na honikora ivjenshi kuriyo nguru ni handi hato mugume kumaradio yaani. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi manze ndabwire muri make ko perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yongereye ko vyagategekanye ibihano byari bisanzwe byarafatiwe igihugu ca Sudani. Perezida Trump yongereye ku kiringo camezi atatu kuri ivyo bihano. Itegeko rya perezida wa Amerika rije risubirira iryo ahora rongoye iki gihugu Barack Obama yari yateye ku igikumu mu kwezi kwa mbere ryongera rikuraho byagategekanye bimwe mu bihano byafatiwe Sudani vyategerezwa kumara amezi atandatu. Tukibutsa ko Sudani yafatiwe ibihano by'ubutunzi no gushira imitahe aho muri Sudani kuva mu 1997 inyuma yaho Amerika yagirije gukorana n'imigwi y'iterabwoba bivuye ko yacumbikiye ku murwa mukuru wayo umukuru w'umuhari Al-Qaeda Osama bin Laden. Sputnik iradio ya Rusia yarayitanguye ibiganiro vyayo vya mbere hano i Washington DC mu ntumbero yo gushikira abanyagihugu ba Leta Zunze za Amerika mu vyo yise ayandi makuru yizewe. Ico kinyamakuru kivuga ko kije guha ijambo imigwi y'inkehwa idashikirwa n'ibinyamakuru bikomakomeye vya Amerika. Abavyihweza bavuga ko ico kinyamakuru ari igikoresho ca Leta y'u Rusia kandi ko gifise intumbero yo gusambura intwaro zindi zitandukanye abakozi b'iyo radio. Yamara bavuga ko ibiganiro vyabo bizofa fasha abanyamerika kwiyumvira makuru y'imvaho atarayo babariwe kandi yizewe. Ibiro vy'ikinyamakuru c'Abarusiya Sputnik vyatanguye ibikorwa vyayo muri nondwi birahakana ko bitavugira Leta y'Uburusiya kandi ko bidahabwa amategeko n'iyo leta. Robert Ortang umwigisha muri kaminuza ya George Washington hano muri Amerika aramirira kure izo nsinguro zitangwa na Robert akavuga ko ari umugambi w'Uburusiya wo konona demokarasi n'ivyiyumviro vy'abanyagihugu ba Amerika. Luis Inácio Lula da Silva yahoze ayoboye igihugu cya Brazil yagirizwa n'ubutungane kugibiturire no kunyuruza amafaranga yaraye asabiye umunyororo w'imyaka 9 n'inusu. Lula yahakanye ibirego byose bimuriko naho biruko hakazobandanya kwidegembya mu gihe azoba akiriko aritaba ubutungane. Sergio Moro umucamanza w'igihugu avuga ko perezida Lula yagirizwa ko yanyuruje amafaranga angana no miliyoni w'amadolari akavuga ko ayo mafaranga yakoreshejwe ahanini mu gusanura inzu yiwe nziza iri ku nkengera y'ibahari. Lula avuga ko ivyo yagirizwa atawifatiye ari binyoma vyambaye ubusa akavuga kandi ko nyabuna afitani ibibazo n'umucamanza w'igihugu Moro ni mu gihe abagabo uko ari babiri basanze bafatwa nk'abantu bemewe cyane aho muri Brazil. Nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muriko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubari kugataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muri ku isi yose kuri muciye kuri rwa internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuri rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara abashikiranganje bigega vya leta bo mu karere ka Afrika yo hagati CEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale bakoraniye mu nami Bujumbura kuri no wa kane bariko barabira hamwe ukuntu imigambi itandukanye yoshigwa mu ngiro gushika mwaka wa 2020 ahanini iyo migambi izohagarara ku gukomeza amahoro n'umutekano guhanahana ibidandazwa no korohereza abanyamitahe Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta mu Burundi niwe yuguri iyo nama tumutega amatwi kuri mikro ya mugenzi wacu Elo Juri Kaneza
ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika yo hagati waragiye byaragize umugambi umugambi werekana ibizokorwa ibyorangurwa kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2020 iyo ntumbero rero itangwa kugira ngo ivyo ibihugu byihaye ishusho ibihugu biri muri umuryango byihaye bivyashobora gushika ku mu 2025 bizoshobore gushikwako no kuvuga ni nko guca mu mice ingene umuntu ashaka gushikira iyo shusho ivyo navyo bikaba ari ngombwa ko biba kuko iyo ukora ibintu udafise ingene wabiteguye ushobora gusanga uri kurakora ibitagira iyo bizogushikana no mugambi rero uhambaye cyane gose wo kugira ngo tubone neza yuko iyo shusho yo mu 2025 tuzoyishikako ariko imbere yuko dushika mu 2025 tubanza kugenda turagira intambwe ni nko nk'imigambi rero ituma intambwe ya mbere tuzoba twigeze ko inyuma yaho hazosubira habe kandi uwundi mugambi wo kugira ngo dutere indi ntambwe izo dushikana mu 2025 ngira murazi yuko ibihugu byo muri aka karere turafise ibibazo bitari bike hari ibibazo bijanye n'ubutunzi hari ibibazo bijanye n'umutekano hari ibibazo bijanye no kuronka umuyaga nkuba hari ibibazo byuko abagwiza tunga bakora bisanzuye muri aka karere tugahanahana ibidandazwa rero ibikorwa bikuru bikuru bizoja muri iyo mice yo kuraba yuko amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamiga ambi yo guteza imbere ibihugu nabo bakore bisanzuye ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana n'ibidandazwa hagati y'ibi bihugu kuko kugeza uyu munsi turavye ingene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa ngomba kuvuga ibihugu biri muri aka karere dusanga vyukuri tutarashika ku rugero rushimishije na buhoro buhoro ico rero ni gikorwa kimwe mu bindi byinshi ariko nkuko nabivuze twofatira kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kugwiza umwimbu guhanahana ibidandazwa n'ibindi
Nabiceye ku masonga nkitangura bamwe mu banyagihugu muri komune ya Matara intara ya Bururi baranegura kamwana wa mama ko bakaribonekeje mu itangwa ry'ibitungwa byari bigenewe kuronka abantu aho nikora muri komune ya Matana abajejwe intwaro barahumuriza imiryango itashoboye kuronsa mu kuronka ivyo bitungwa bitandukanye mu kwemera yuko bariko barakubita ibifunsi rya nino kugira ngo bashobore kuraba abo basahiriza umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda niwe tubaza byinshi kuri no nkuru
Iyo mfashanyo igizwe n'inka za kijambere haheze umwaka urenga itanzwe mu banyagihugu bo muri zone Gasibe iyo nayo ikaba yaronkejwe imiryango yababa ijana hisunzwe ko ari abantaho nikora babirimizi bato bato kandi bamana ingorane z'umwavu w'amasekirundi naho biruko hari umuce w'abatigeze baronswa iyo mfashanyo y'inka za kijambere udatahura impamvu utashikiriwe bamwe bati twaragaye ukwindi inganizo yo gutanga iyo fashanyo yagenze
ikitonda byakina nabe nuko uco sanga naho bavuga ngo baduhaye inka zo korora kiko abantu bato batora zito habazi abantu batunze cyane kandi kwe zo nka zira mu kwezi za korora abantu batwe bato bato kugira no umuntu wa mato mutaro nke yonka hano wironka kandi ndakoronka kugurisha katongo hari no ucabura no gukaronga cyo gituma rero uco sanga abantu bato batatanze zo nka tazutoronga hano byiza batagiye bana na kamwe na mama ngo ujya afisa kanote ujya nyago ntaje ashoboye kandi ryo yarabeshoboye
twari yandikishije bahageze kuzitanga cahera ku baje bwa nyuma twa twandikishije ntakido hacaba ikintu cyo kwangana hagati yacu ko cyose nka cyo nshangishira batsiro se kwa je ntari rose Nchapuwe jene takawa wanuawi chechwe, haki isinu zama nyanga, waka hera kawa wanzo watani tishichu, hakutuwa tuwa ndikishichu wakadu simbu. Na wia ndikishichu kwa yunga chusanga newa shizimbe, tukwe setu edu kene gitongo, nchotu madute kana, nukwa wazani mindi.
Murikino gihe, abataro ngejwe izonga zokorora za kijambere, maratanga zinga mungaru kambi ziriko zirawa garukaku. Peruze Minani avugati.
Ibigori biharage aho barimo ibiharage imyumbati bica byuma. Munyuma ibyatsi bica byongera bigakura. Bitugora kokatanka tuba dufise zitamase. Uburimye busubira inyuma kubera atamase abahari. Duca tugira ingorane kubera nibiharage bica biduzibeyi. Duca tubura amahera yo gusuma. Nyene ibiharage bica bigira ibeyi ndende.
Ushikuno musi abo bataronkejwe iyo mfashanyo y'inka za kijambere bavuga ko ikiringo bari bahawe cy'umwaka kugira ngo nabone bayo bamaze kuzironswa warangiye bakabona ko bahenzwe mu gihe bobo ataburyo bafise bwo kwigurira izo nka kubwivyo abo banyagihugu bagasaba ababijejwe kwikubita gashi ku muhango bari babahaye ni Mirangeza Florence avuga ati
twese twoshikiye turababaranye ni kuko abandi babaronse natwe tukabura kandi turi banawo nikora twobahanura kugira ikintu yo baciyumviriye bagishitse umutima wacifuje ugishitse hama natwe tubonegweho umuntu yakwemereye ikintu akakigushikiriza nivyo byiza cadufata ko natwe baturenganije
kuri iyo myidogo abajejwe intwaro muri komine Matana baratanga imvo zatumye imiryango idashikirwa yose hamwe n'ikigiye gukogwa bashobore kuyihereza izo nka za kijambere. Jean Bosco niyo ngabo numuhanuzi wa mustaneri ajeje iterambere.
Imyidogo natwebwe turayumva imwimwe ahiva mu guhabwa inka baraba yuko abo bantu bagiye guhabwa inka bafise ivyo bazozigaburira na cane cane ubwatsi hariho rero sabasaba yuko bahabwa inka ariko bikaboneka yuko iyo nka bayibahaye yo cibapfako kuko badafise ico boyigaburira ico dutegekanya nuko abanyagihugu barima ubwatsi ukadodora hirya no hino ku mashira hamwe ashobora gufasha kugira ngo atange izo bitungo kugira ngo abene gihugu bataronse na cane cane bajya bo hasi kugira ngo nabo bashobore gushikirwa n'ivyo bitungo. Komine yacu ni komine abantu badashobora kubaho badafise umwavu w'ikirundi turonse nk'izatanzwe nk'inshuro nko kabiri vyoba na mitende n'utashikiriwe akazoroha gashikirwa.
Tumenyeshe ko iyo mfashanyo y'inka za kijambere komine Matana yari yazironkejwe n'amashirahamwe Plasab hamwe na Prodema yitaho guteza imbere abirimizi bato bato. Amakuru dukura mu ntwaro akemeza ko zababanye nkeya bafatiye kubirimizi bazikeneye bari babituye mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye turabashikiriza inkuru zitandukanye ziba ziriko ziranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi tukanabaha n'umuco kuri utwo tubazo dutandukanye musanga mufise ni mukanye sase.
Cha, bija bii, bila nuga nuga kwa nivji.
Eka nivihu.
Ngoni bihuwa kanina jiswa me.
Mda kupie kwa tarivji.
Nivjo. Nivjo.
Eka sivji.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Emu pinga mu pingi. Omvili zijwi ya Amerika. Iraveshu zivihuwa. Ika wahi nguru imfaho.
Uno musi rero inkuru tuza kugerageza gutanga ko umuco n'inkuru imaze iminsi nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekeye ingingo nshasha yo gusukura igisagara cha Bujumbura. Umukuru wacu Fredy Mbonima aheruka gufata iyo ngingo ishimwa n'abatari bake nubwo hazobamwe gutangishwa amahadabu ku bazofatwa bariko baraconona. Ariko yamara hari n'uwundi muce wundi wibazo tubazo tutari duke kandi ukabona ko ari ingingo yafashwe hataragera. Reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse yakubitije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi atubwira ibivugwa kuri iyo nkuru n'utubazo dutandukanye ndetse yanakubitiye muri meri ya Bujumbura kugira ngo arondereyo inyishu kuri utwo tubazo.
Ingingo yo guteza imbere isuku mu gisagara cha Bujumbura yafashwe n'umukuru wacu Fredy Mbonima itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yihaniza abantu kwituma hirya no hino ku mabarabara. Ubuzofatwa abirenze ko akazocibwa ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi mirongo ibiri. Ihadabu kandi riri hagati y'amafaranga ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo itatu rizocibwa ku batubahiriza amategeko asanzwe agenga uburiro aha rero aya mahadabu asa nibihano arateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi nubwo ingingo isa niyakigwa neza kuri bose harababona ko harimwo uguhohoterwa kuko igisagara cha Bujumbura kidafise ubuzu bwa sugumwe mu bibanza byinshi aho mbere hari nababona ko ingingo yoba yafashwe gihuti mukubandanya tubanze tubasomere ibyo bamwe nabandi banditse kuri zo mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri yavuga ati hafashwe ingingo nziza cyane uyu nawe abaza ati iyo ngingo izoja mu ngiro ryari ubu nawe ati ni vyiza ariko none bizogenda gute atabuze ubwasu gumwe rusangi buri kumabarabara tubandanye n'uyu avuga ati ukuba kubuze ubwasu gumwe buri hishwa amafaranga burakenewe uyu nawe ati iyaba byokozwe mu muco byobaye vyiza ariko nuko uzosanga bigire bigwize kujya ibiturire kuri bamwe bamwe hari n'uyu avuga ati ingingo nziza cyane ariko yafashwe gihuti huti mwibaza ko izokubahirizwa mu gisagara kigwiriyemo abana bo mwibarabara n'abasega tugarukirize kuri uyu avuga ati nimba atari kuronderamwo ku kigega cha leta cobomboka ayo mahadabu ni menshi kuko umuntu yihagarika kwibarabara nta bitanu abafise kandi naho yo yagira yoba nawe nyene ayaharuramwo byinshi cyane ikindi leta ni kitegura ahabigenewe henshi mu bibanza bitandukanye kugira ngo bidushikiye turonke basi aho twihandurira turi ihadabu ririhe basi uwaje mu gisagara atagira na kwihagarika kuko hari nibibanza utagendanye gwawe naho ugira ifaranga utoronka aho wituma aha rero kubijanye nuko ingingo bafashwe ititondewe kuko ubuzu bwa sugumwe rusangi butari kumabarabara ujejwe gisata cyo kumenyesha makuru muri mairie ya Bujumbura Kazatsa Candide avuga ko bavyiyumviriye ko aho amenyesha ko mu bibanza nka byose bihuriramo abantu benshi bifise ubuzu bwa sugumwe atanga karorero ko kubituro by'amamodokari hamwe no ku masoko ariko kandi Kazatsa Candide abandanya avuga ko hari umugambi wo kubaka ubwo buzu bwa sugumwe bwo kumabarabara nkuko ababanditse ku mbuga ngurukana bumenyi babisaba
uwo ni umugambi mere ya Bujumbura isanzwe ifise mugabo novuga kandi yuko hariho nkenyi zari zisanzwe zihari mugabo kandi tukabona yuko aho umuntu wese akorera mu bisanzwe haba hariho akazu ka sugumwe uko umuntu aremwe ikintu umuntu adashobora kubuza mugabo uko umuntu aremwe araremwe no mugushobora kwihangana akavuga ati ndaza gushikira ahari akazu ka sugumwe rero hakaba hariho abakozi bo mu gisagara cha Bujumbura basanzwe bajejwe gukurikirana iby'igisagara abo rero nibo baheza bakagenda bakaraba ahantu ho batameze neza ariko kandi barabe yuko yangingo yafatwa kurikiraja mu ngiro ha mu butagishize mu ngiro nawe agahanwa hakurikije ibisanzwe bitegekanijwe mu ngingo yafashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura
nayo kubanditse bavuga ko bizogwiza ukujya ibiturire umuvugizi muri mairie ya Bujumbura atanga icizere ko bitazoroha aha ni mu gihe avuga ko hari abakozi ba meri bazokurikirana ishigwa mu ngiro y'ingingo kandi bazoba bafise ikibaranga ko ari abakozi ba meri Kazatsa Candide agira ko yihaniza abazosabwa amafaranga nabo bakozi kuko meri isanzwe ifise amakonte mu mabanki
mu bisanzwe mu gisagara cha Bujumbura harafashwe ingingo yuko amafaranga yose arihwa adaca mu minwe y'abantu mu bisata bimwe bimwe bisigura yuko uwo muntu baramwereka ingingo mufata bakamwerekana amafaranga ategerezwa kuriha hanyuma bamurungika kuriha ku makonti ya Meri nta muntu afata amafaranga mu ntoki bamurungika kuri konti ya Meri akaba ari harihira wo bazobwira ngo uzana amahera ntaza yarihe kuko hariha amabanke dusanzwe dufisemwo amakonti niho bazoheza bakaja kuriha ayo mafaranga
tumenyeshe ko ingingo yihaniza abantu kwituma ku mabarabara ikazona baca amadabu izaratanguye kuja mu ngiro itarike zitandatu z'ukwezi guheze uyu mwaka ikaba yagiriye mu ngiro rimwe niyo kurihisha amafaranga mu bituro by'amamodokari mu gisagara cha Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuvengaho mu gisagara cha Bujumbura dusuye dukwitire gatonya mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi aho ni mu ntara ya Gitega amwe mu makartier amwamwe yo mu gisagara cha Gitega yibonekezamwo ibimanga vyagiye birasenyuka biturutse kumvura abanyagihugu baba hafi ivyo bimanga bemeza ko ivyo bimanga vyama vyateye amasanganya bitandukanye abafisa amazu hafi ivyo bimanga nabo bakavuga ko bashobora kuhahombera mu gihe byo homoka abajeje intwaro bamenyesha ko bazi ico kibazo bariko bararondera umuti kugira ngo ivyo bimanga bizibigwe bitadinda guha inkumbi umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Sabimana
Amakarite yabangamiwe n'ivyo bimanga niyo bananyamugari bakunda kwita karite y'Igiswahili abanyagihugu baba hafi y'ivyo bimanga n'abahaca bagiye muri karite ya Karera bavuga ko ivyo bimanga vyama vyateye amasanganya siho niyo konsiliya aba hafi y'ikimanga kiri ku ibarabara rya kane muri karite nyamugari
nico kimanga ngo yadonga na cacho kizipa kumvura imvura iguye amazaje n'atera habomoka hano kona ko hekere amazu kije amazu kwe gusidukirayo nabana bakenye kugira ko bavakwa hena hari bakwa baborewe bakakuru baguyeyo niko sako yege takitsimirira kuko tano kizotera ngo nsapa kitwomora yego hari habakore bamaze kure bafika bane nibo nibuka n'undi mugogeze gusimba rimwa kwayo ageze ngo arasimbye haruguru abana twakunda kuza kuhabarinda cyane kubabuza gukenerayo hari mu ndimo inzu nuko nyaza cyo ku ruhande gucyokese gusuhaje pe no chatwaye wese ni yaguyeyo n'inzu yamwe nta nimwiragwayo mugabe nako byegereje zimo kugwayo ni hakufiye kugana ko byegereje kuko ari n'umwana yigeze gutwaga mugacho yatwariwe hariya haruguru aratwaga aragenda arahe twabonye mu simba w'inka niko batigeragereje ko ukuntu ho kitugwanirita namaze atarahe nagurikira ngo turi yo tura
mbere ivyo bimanga vyo kumabarabara ya kane na gatanu muri karitsi nyamugari vyatangwe kubomagurika ryari inyishu ni ya Matilda ndi mubandi umutamakaza wa kumetero zitandatu y'ikimanga kiri kujya gatanu
n'ukuri ku imana byatanguye jo wundi vuba muri ritora riheruka manga ya geraho uburiraho duhereje gutora aha hose hati harumuro nawe aha rero twari twagize umugambi atanga ibiti baratarura igitari kwa tuzoja turaca igitari kwa bashaka cyatende kimwe na kimwe aha aye ntiwora ngo tubire kuvuga kandi hagutohegera ntimuhave mujyana aha twahakora hadaca abakuru ngo aha ngo nta murundi ariho hakora iyo turiko turabatora mutubwira yuko muri twubakira amabarabara muri ugira gute nundi mutubatora ntimugabe amaze gushika ku ntebe nta na kimwe mushobora kutubwirira
abo banyagihugu baba hafi y'ivyo bimanga barafise ico basaba Eric Ndibandi wo ku ibarabara rya gatanu mu kerekezo nyamugari agira ati
mu vyiza boraba bakazana ibintu nk'amamashini nk'amaveni y'ivu bakaheza bakarunda ngaha hafi basi tukafuma tuza turaterera na twebwe amaboko kubera ibikorwa rusange turabimenyereye na twe kubikora misanzu iterambere n'irya twese no kikibazo twacigira hamwe tukaraba tukaheza tukazibira hakiri kare nuko abandi ndabona amazi yaramaze kurenga inkombe kubona hamaze kumera gutya kose kuko ryari barabara ryiza rino barabara
majari wa janda yisaba arongoye karitsiye nyamugari aremeza ko mu ntwaro bazi ico kibazo kandi bari kubararondera umuti w'ivyo bimanga
maze iminsi myinshi bona shaka naye kusate abigeze kuzira iragira n'amafoto kugira ngo barabe ico bakora bo bari bakuze agiye makanivura na amazu yoyo imiryango ibayo byombuga nti ntaho bari iyo rero twari gutora bishobora kubishikiriza bagumye batubwira bavuga yuko bazo kwirabwira ngo barabe ajye mpande uzeye imakanivu bakakora neza ikimanga gituma badica ni gose imanga bibiri kuko nibyo nubwo yuko tutari bwashire mu tutari bwashuye kuvuga kubadukurira ni kimanga cyo kugira kane cyadutse kije nabi cyane ni kimanga cyo kugira gatanu ikimanga cyo kugira kane cyo tumaze gufata ingingo tuvuga tuti tuzorabe ibiti tugire suforme nkama nkingazi hanyuma tuce turaba dukore ibigo rusange n'ibigo bose umwe mugari yaba baza bose ngo byubaye umunsi umwe turiko turategura ukungene turondera ibiti byo bigira binini binini turondere n'imifuko nkuko twari twabiteguye mu ndwi zibiri ziheze
majari wa Jean Ndayisaba amenyesha ko umugambi wo gusasama uyu mabarabara ari hagati mu makaritie y'igisagara ca Gitega uzotuma ivyo bimanga bizibigwa kuko bazoca bacha imifure gitwara amazi ayo mazi akaba ari yavugwa ko yicira inzira agaca situra ahari sidakomeye Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Inkuru imwe yo mu ikambi imbere yuko duhana gahindukira abagwayi bagendana umugera wa sida mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo bavuga ko ubuzima bubi babayemwe uriko butuma abasirikare bo mu mubiri wabo bagabanuka Munyamakuru wacu Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru
Ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye i Burundi nashikiye kwanze buvira umukobwa wanjye yahora agenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yari amaze kugera kuba soda 1338 ariko kubera ubuzima bwo ngaha ubungu yarageze kuba soda 1008 nagiyewe ubungu ngeze kuba soda 1803. Umva ko abasoda bacu bagiye bagabanuka.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinzereza ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutagira ibyo kurya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kurya biba muri foire n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo nibitosheje nibiye kurya by'abantu bose bajya nabo nyene nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana mfise umwana mutonya nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi atandatu umwana nakironga ivyo ivyinkenerwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi amezi atandatu afise umwana akwiriye kuronga amata akwiriye nabura amata bama ya mata kugera kumeza ngahe ubu amata ngo yaraheze ubu umwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya nk'umwana mutonya kumuwa roya ni ngorane nk'ubo buyi bushise tugenda gutora ubo buyi tugenda kubufatira nundo dufata ubo buyi na kamaro tugirira ubuyi tubuciga tubukoroga imisi itatu baguhaye ubuyi bwa mesa gukwezi imiti tunywa mu ijorira turboreza tuvyuka dushonje injya nizikwiye.
Kugeza ubu mu ngambi yo mu Rusenda abagera ku 1966 nibo bafataho imiti gabanya ubukana bwa sida. Iyi mibare ikaba itangazwa na perezida w'ishyirahamwe ryangaza Muzungu Jean abavuga yuko umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye.
Abatorera imiti kuri NSF ibaraka inundu nonga hepfo mu Rusenda ni 1966 ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je Muzungu Jean nsanzwe n'abarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashe badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose. Hari igihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo guko ugwamo gwinshi bamukaza wumva ati wowe ugwa mugera wa sida undi ugwa mugera wa sida kubwo gutandukana kijya kintu guko ambulance badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacavuga ati mbo twe turiri itike turagiye ibaraka abandi nabo bakavuga ati turagiye inundu.
Muzungu Jean ni perezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu Rusenda arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kubabaha kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya Rusenda bashe kudufasha baduhereze imitahi baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose dushobora kwinjira ndetse n'abajya bafasoni hari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara ivyo kujya byo gufungura maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
Nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa umwaka ushize 2016 niho ishyirahamwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mukanya turasozera ariko muri make nobabwira ko mu gatondo kuno wa kane ariho perezida wa Amerika Donald Trump yashitse i Paris mu Bufaransa mu rugendo rwiwe rw'iminsi ibiri aho usivye ibirori vyo kwikukira kw'igihugu c'Ubufaransa yitabiriye ategekanya kuyagana perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron muri kano kanya perezida Donald Trump ariko arasohoka va mu buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu c'ubu Ufaransa bitegekanije ko masaha ari imbere aza guhura na bamwe mu basirikare ndetse n'abadiplomate b'Abanyamerika bakorera mu gihugu c'ubu Faransa. Nyuma yaho Trump na mugenzi we Emmanuel Macron baraza guha ikiganiro abamenyesha amakuru. Trump akaba ari kumwe n'umupfasoni wiwe. Ningaha turangirije kino kiganiro wanyu mu ntara. Makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazwe. Tuzosaba kwa turi kumwe ejo nkaho twatanguriye ndabipfurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu.